Ndabahaye mwiwe mwebwe mwese mutiramanye na radio isanganiro ndabani kaze mu makuru ya nyuma avugwa mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 2050 umwaka w'2020 ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ribaye rya mbere mu mateka y'u Burundi aho umukuru w'igihugu arangije ikiringo atangorane zibaye mu gihugu. Perezida Pierre Nkurunziza akaba yabishikirije ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu gihe yari karasozera amasengesho y'iminsi itatu yari yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Diyosezi Katolika mu ntara ya Ngozi yarose mu episkopi mushasha ariwe Joriji Bizimana yasubiriye Musenyeri Gervais Bashimiye Ubusa yaramaze imyaka 20 arongoye iyo diyosezi ya Ngozi. Mu makuru avugwa mu nkino, mu guserukira gihugu w'abigeme batarenze imyaka 17 mu mpira w'amaguru watsinzwe igitsindo kimwe kubusa n'igihugu cya Tanzania mu rukino rwo gusubiriza. Icyatumye u Burundi butsindwa mukaza kukimenya mu mpera za no makuru ahagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Alphonse Kubyimana. Sangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kuba mwiriwe ndabani kaze murano makuru tugiye guhera mu gisata cha politike. Ikoraniro ry'umugambwe CNDD-FDD ritegekanijwe kuri w'Imana mu ntara ya Gitega ngo nidasanzwe kuko rigiye gutunganya amateka mashasha mu gihugu no mu mugambwe. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza kuno wa gatandatu igitega mu gihe yari karasozera igisabisho mpuza madini cyari kimaze iminsi itatu cyatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Petero Nkurunziza akaba yavuze ko ari ubwa mbere umukuru w'igihugu arangije ikiringo atangorane zibaye mu gihugu no mu mugambwe. Hari igitega n'inkuru twarungikiwe na Arthur Kavabushi.
Ayo masengesho mpuzamadini y'umugambwe CNDD-FDD yamaze iminsi itatu akaba yategura ikoraniro rikuru y'uwo mugambwe ryo gutora umunyamabanga w'uwo mugambwe hamwe n'uzoserukira uwo mugambwe mu matora ya 2020 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yavuze ko iryo koraniro kaminuza ridasanzwe.
Iri koraniro kaminuza tujye gukora ni koraniro kaminuza ridasanzwe kandi giye gutangura andi mateka mashasha ku bw'igihugu no ku bw'umugambwe CNDD-FDD. Mu mateka yuko Imana isibanza cya mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikubera ko ari ikibanza cya mbere muri CNDD. Ugategura ibyaha atari integuro y'Imana uva ngaho wasaze urasara nta kabuza nk'uko abandi basaze bakagenda.
Petero Nkurunziza ati ni ubwa mbere mu mugambwe barangije ikiringo atangorane zibaye mu mugambwe.
Nibwo bwa mbere mu kino kiringo twitira Imana igiye guhera imyaka itanu atangorane n'imwe ibaye mu mugambwe CNDD-FDD. Ni nabwo bwa mbere kare mu kino kiringo haba yisikanya yuwahoza atwara umugambwe n'utwara umugambwe no munsi atangora cyangwa impari zibaye. Ni nabwo mwaka kandi tugiye gukora kandi no kaminuza tuzotora uzokora mu bungata umukuru w'igihugu hano munsi atangora n'imwe ibaye. Atabantu bahemukiye umugambwe CNDD-FDD cyangwa bataye murongo babandi bitwa bafrondere tubonye. Ahandi kuva mu hari gitangura ariko Imana mu kino kiringo twacinjiyemo tukitira Imana yagosoye ibihumbwa byose biravamwo asigara imbuto nziza gusa. Ntagire ugereza ko rero ngo aje mu bihumbwa kuko bahemukiye umugambo CNDD-FDD kuva ko abantu bitwa ko bakomeye cyane nta n'umwe yaronse amahoro muze mugendereza vuga icyitwa umuhari nta n'umwe yaronse amahoro harimo n'abatwaye umugambwe n'abatwaye umuhari.
Icyo gisabisho mpuzamadini kikaba cyasozerewe hitezwe ikoraniro kaminuza kuri uwo Imana aho ibizovamwo nk'uzoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora ya 2020 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu biri mu byitezwe cyane. Igitega Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro.
Artiri Kavabushi, tugukengurukire amazina y'ibisata bimwe bimwe byo mu bushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza ngo ntibikijanye n'imirimo bisabwa kurangura aricyo gituma hagiye gushingwa itegeko rigenga ubwo bushikiranganje rigiye gusubirwamo. Byashikirijwe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu mu cegeranyo cy'iyo nama gisomwa n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wayo Prosper Ntagwamiye ashikiriza ko hari abakozi bahora bagenwa n'umushikiranganje ariko ubu ngo bagiye kuzogenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Inama shikiranganje yarize kandi ibijyanye n'abarundi baje gukora ubuzi mu makungu. Ingingo yafashwe n'uko hagiye gushyirwaho ubuyobozi bujejwe guteza imbere ubuzi bw'abaje gukora mu bindi bihugu. Dukurikire Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu butunganijwe n'iteka nimero 100/160 yo kwa gatanu munyonyo umwaka w'2018. Inyuma y'umwaka umwe biragaragara ko bikenewe ko rihinyanyugwa neza nkako biraboneka ko ukwimuka kw'abantu bakava mu bihugu vyabo baja gukora ahandi nico bipfana n'iterambere ari kibazo kiraba ibihugu vyinshi kandi gifise ikibanza kinini mu migenderanire y'ibihugu birakwiye rero ku Burundi bukurikiranana neza abakozi baja gukora mu bindi bihugu kandi gitigiri kiguma ciyongera iyi ntegurije gushira mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ubuyobozi bujeje guteza imbere ubuzi bw'abaja gukora mu bindi bihugu ibyo rero bizoza gukuraho akajagari kibonekeza muri ico gisata bizokuraho ingaruka mbi zo gutanga ubuzi ku Barundi mu mpisho hanyuma n'inyungu zabo zishobore guhagararirwa mu gihugu barimo inama shikiranganje maze kwiheza iyo nteguro ikanayunganira mu duce tumwe tumwe yarayemeje
tu anuma kuru tuyabandanirize mu bivugwa muri politike ingoro y'umugambwe SNL iri ku mutumba myugariro commune muruta nako commune muruta intara ya Kayanza yarayituriwe mu ijoro ryararikeye n'abantu bataramenyekana ivyo bishikirizwa n'umunyamabanga w'uwo mugambwe muri yo commune mu gipolisi ho bavuga ko amatohoza za yamaze gutangura kugira abakoze iryo bara bamenyekane hariya mu Kayanza twakura Patrick Sengiyumva
Nkuko bimenyeshwa na Shimirimana Benyamini umunyamabanga w'umugambwe CNR muri commune Muruta avuga ko hari nyisaza 3 z'ijoro muri ijoro rya keye aho ababanyi bahari ingoro y'umugambwe CNR iri ku mutumba myugariro commune Muruta commune n'intara ya Kayanza babona urubeya gwaka kuri iyo ngoro y'umugambwe uyo nawe akamenyesha yuko abari hafi baciye bihutira kwizimya kuko bari bafise ubwoba ko uyo muri bishobora gutandukira n'ayandi mazu ahegereye na nyarya iyo ngoro yari sakaje ivyatsi Benyamini Shimirimana akamenyesha ko atavyinshi vyahononekariye uretse ibisakazo kuko nkuko abandanya bishikiriza atabindi bintu bari basanzwe babika mu yongoro y'umugambwe uyo nawe ariko kandi akamenyesha ko muri rusangi imigambwe yari sanzwe ibanye neza ngaho muri commune Muruta akamenyesha ko ivyo vyoba byarabaye ku yongoro y'umugambwe CNR imuruta bifatwa nk'agasomborotso na cyane cyane muri ibi bihe twimirije amatora uwo munyamabanga umugambwe CNR muri commune Muruta agasaba abajeje intwaro kugwiza inyigisho ku banyamigambwe z'ukubana mu kwihanganiranira mu vya politike kubwiwe ngo ivyo vyotuma abana bari yabatunganya ibikorwa byabo vya politike batekanye tubajije mu gipolisi urongo y'igipolisi mu ntara ya Kayanza ayo makuru ntaye hakana uwo nawe akamenyesha ko amatohoza azayamaze gutangura aranamenyesha kandi ko amatohoza azokorwa na cyane cyane no ku bantu basangiye umujyango n'uwakotesheje iyo nzu ikoregwamo ivyo bikorwa vya politike vya CNL kuko ngo ku makuru bamaze kuronka ico kibanza coba cari gisanzwe kirimwo amatati ivyo bikaba bibaye mu gihe atakwezi kwari guheze hasambuwe umuheto wari ku ngoro y'umugambwe CNL yari yuguruwe ku mutumba kibakwe muri yo komine nyene nkuko tushigirizwa na Benyamine Shimirimana munyamabanga wa CNL muri komine Muruta mu Kayanza Patrick Sengiyumva ku Radio Isanganiro
Patrick Sengiyumva tugukengurukire inyuma y'akaruhuko gato tucatuza tubabwira mu bivugwa mu matongo Amakuru twateguriye muri rino joro arabandanya kuri radio Isanganiro nkayibutsa ko mushobora no gusanga andi makuru atandukanye muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook ari go radio Isanganiro eka mbere murashobora no gusanga andi makuru ku rubuga rwacu rwa Twitter ari go radio Isanganiro tutibagiye kuri wezi 3 akaburungu Isanganiro akaburungu Orenage bamwe mu bitije amatongo ya leta ngo barayigaruriye abandi nabo barayagurisha kikaba ari cyo gituma hakenewe amatohoza kubijanye namwe nayo matongo ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje ubutungane yariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka mu bikorwa byo kuri uyu wa kane bamwe mu bakenguza amateka bakaba barabajije umushikiranganje ko hari urutonde rwabe nayo matongo hari igitega ni nkuru twarungikiwe na Gerard Nibigira
umwe mu bakenguza amateka yabajije ku abatijwe amatongo ya leta ivyo bita amphitheose mu gifaransa bo babazwi kuko ngo benshi mu bayatijwe bayagurishije
amphitheose baraguha itongo ugahemarana imyaka 33 canke 50 kenshi na kenshi usanga ari amatongo manini manini babaha hanyuma rero ubunyaje nagomba kubaza niba baze abantu baronse ayo makonti ko nyinshi muri izo zitwa amphitheose arazigurisha none umushikiranganje duha umuco nibaza ko botubwira niba bafise uwo handu wa registra ayo matongo yitwa amfiteozo.
Umushikiranganji w'ubutungane Emery Laurentine Kanyana akaba yaremeye ko hari abigarurira amatongo batijwe na leta canke bakayaranguriramwo ivyo batavuganye na leta. Nico gituma ngo hakenewe amatohoza kuri ivyo. Igitabo candikwamwo abatijwe amatongo na leta arico registre mu gifaransa kikaba ngo kihari.
Leta yaratanze afiteoze ku matongo menshi cyane, hanyuma hariho abayiapropria bakanayagurisha bakanayakoreramo ivyo batari barumvikanye na leta. Hariho amwe amwe leta iri kwiragaruza kayasubirana n'ayandi tazi niyateye. Ariko kijanye na afiteoze cyane kiba enregistre au niveau de titre foncier. Lo registre ya afiteoze yose irahari. Ariko gusa hoba evaluation yukuraba eske amatongo yose yatanzwe muri afiteoze ariko arakora ico ari yaratangiwe ubwo ntizaheze zifashe gute. Ico ya rero tugifashe nka nkama.
Ivyo vyavugiwe mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguza amateka kuri wa kane mu gihe mu nteguro z'amabwirizwa abakenguza amateka bariko bariga harimwo ijanye no kwandikisha amatongo. Umushikiranganji w'ubutungane akaba yari yatumiwe kugira ngo atange insiguro ku bibazo n'amakenga by'abakenguza amateka. Igitega Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro.
Jean Nibigira igitega tugukengurukire tuve mu gihugu hagati dukubitira hariya mu burengero bw'igihugu hariya nako hariya mu buseruko bw'igihugu mu ntara Ngozi aho kuno wa gatandatu niho Musenyeri George Bizimana yashikira intebe y'ubwepiskopi agiye kurongora diocese katolika mu ntara Ngozi asubiriye Musenyeri Gervais Bashimiye Ubusa yaramaze imyaka 20 arongoye iyo diocese ya Ngozi. Musenyeri George Bizimana yari cegera cha Musenyeri wa diocese ya Bubanza. Diocese Katolika ya Ngozi yarimaze imyaka 2 idafise umwungere bwite kuko Musenyeri Gervais Bashimiye Musa yari yagenywe kurongora diocese nkuru ya Bujumbura ariko agumariwe ahagarikiye aserukira papa na muri iyo diocese. Leta y'u Burundi ikaba yari yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda muri ivyo birori. Tuve hariya mu ntara ya Ngozi dukubitirare mu ntara ya Cankuzo aho tugiye kubandaniriza no makuru mu gisata c'uburinyi. Umwimbu w'ibiharage wo ku gatasi ngo urashobora kugabanuka gushika ku bice 10% mu ntara ya Cankuzo. Ivyo nibivugwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara amenyesha ko ivyo vyavuye kuhindagurika ry'ibihe hamwe n'umwavu utabonetse ku rugero abarimyi bari wawiteze ko bamwe mu barimyi bagasaba ko mu gutanga uwo mwavu boraba abari shingwati hakiri kare. Hariya mu Cankuzo Leimo Mudende.
Bimwe muzotuma umwimbu biharage ugabanuka mu ntara Cankuzo ngo ni imvura yabaye nyinshi gutyo ibiharage bito bito biratwagwa. Melkiad Ntahondereye umuyobozi w'urimye n'ubworozi mu ntara Cankuzo akavuga ariko ko kiretse uwo mwimbu biharage uzogabanuka ku bice 10%, umwimbu w'igori wo ngo witezwe ku bice 80%. Uyo muyobozi akavuga ariko ko abarimyi bamwe bataronse umwavu nkuko bavyivuza guko wabonetse utevye hariho nabaza baramaze gutera. Ariko rero ngo kwirima ry'impeshi ho umwavu za waramaze kuboneka ngo guko uwo mwavu uza warashitse mu mazone yose y'intara Cankuzo abarimyi batanze ngwati ngo bakazoshobora kuronka umwavu uko bavyifuza. Kuri ico abarimyi bamwe basaba ko uwo mwavu utangwa neza bagahera kubatanze ingwati aha kuha wari wese yatanze amahera ngo nkuko vyibonekeje kwirima ry'agatasi. Ngo mu gihe rero imvura ishobora kubandanya igwa ari nyinshi umuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara Cankuzo bahanura abarimyi kubandanya bari ibiharage bitondera ngo guko arizo birinda imvura ngo bongere bakoreshe umwavu wa kijambere batibagiye no kuvanga n'amase y'ikirundi. Mu Cankuzo Raymond Mudende, Radio Isanganiro.
Raymond Mudende mu Cankuzo tugukengurukire mu yavugwa mu nkino nayo naho umugwiserukira gihugu atarinze imyaka 17 mu mupira w'amaguru mu bigeme watsinzwe igitsindo kimwe ku busa n'igihugu cya Tanzania mu rukino rwo gusubiriza muri za nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzokinira igikombe cy'isi kizobera mu gihugu cy'Ubuhindi mu kwezi kwa 11 uno mwaka w'2022. Daniela Nibimenya umenyereza w'umugwiserukira gihugu amenyesha ko barushijwe kubera ko abakinyi bagifise ubumenyi buto mu bijanye n'umupira w'amaguru. Tumukurikira.
Mbanje gushimira abakinyi bavyitanzemo bakinye neza gutsindwa naho ni ibintu bishika.
Mu gihe mwari mu gihugu cya Tanzania hashobye kwinjira ibitsindo bitanu byose ariko no munsi twabonye uko abakinyi bashobye gukina neza kuburyo bashobye kwinjira igitsindo kimwe gusa. Bega muri Tanzania hari habuze iki kugira hinjira ibitsindo bitanu byose?
Cyambere cyo twabuze hariho ikibuga cyaratugoye turagize n'ikibazo cya klima n'abana ni rya mbere bagisohoka. Ibyo byose ni ibintu batari bamenyereye ama twari dufisemo n'abagwaye rero n'umunsi twagerageje peut-être ni umunsi ni wari wacu. Rwa mbere match ya mbere yatugoye niyo yadukoroze. Ibyo byose ni byatumye ari ibintu bimwe tutegeza gutahura nshobora kwigereranya mwanyume n'ivyo bihugu naho dukina kuko imyiteguro simwe twebwe hageze ko dutera imbere ngo tubandanya twe twarahagaritse abandi baraza abo nabo nabana baracari mu ntango bacari ko baramenya ni development kuri niveau wageze ko numunsi simbi igikuru nuko tuduhagarika twobandanya kuko imbere niyo heze
ugiye kubandanya mutegura gute izindi nkino zimirye mu minsi imbere
kubandanya kwitegura bivanye n'amakosa tuba twabonye hano hose bivanye n'abakinyi dufise n'ibyo tuba turondera
uyo akabari Daniela nibimenya numumenyereza w'umugwi serukira gihugu wa bigeme turangirize ana makuru muri zino nkuru zivunaguye zivugwa makungu mu gihugu cha Turikiya harahe habaye nyamugigima yahitanye abantu 22 nabandi barenga 1000 bakomeretse mu biharuro vyifata kibanza nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI iyo nyamugigima yabaye mu ntara ya Elazige aho umukuru w'igihugu cha Turikiya Recep Tayyip Erdogan yarimirije kugira urugendo mu ntango zingwi bucaruta ngura gushika ku muhingamo wo kuri no gatandatu abakozi bo mushikira nganje bujejwe ivyo gukinga ibiza muri ico gihugu bafadikanije n'amashiramo yabagira neza bariko bararondera abantu bo baraguwe ko n'inzu muri ico gihugu umukuru w'igihugu ca Turikiya abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yahojeje imiryango yarayishikiwe n'ivyo vyago aho yasavye n'abagira neza ko boyigarukirako na mu gihugu ca Gabo abantu batari bake bazindutse bihereza amabarabara aho biyamiriza ibikorwa vyo kunyuruza abana bimaze iminsi bigaragara mu gara cha Libertyville abari bitavye iyo myerekano bakaba bari baziye amabarabara bakoresheje amabuye hamwe n'amapine mu gusambura ivyo vyari vyazibijwe ayo mabarabara igipolisi kikaba cabasutsemo vyavyuka bikorosa mosozi arivyo gaz lacrymogène nkuko tubisoma ku rubuga rwa Jeune Afrique mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo ubushikiranganje bujeje umutekano muri ico gihugu ca Gabo bukaba bwemeye ko bugiye kuzoshira abajeje umutekano ku bibanza byose bikunze guhuriya kw'abana na cyane cyane ku mashure nino ngaduce turangiriza amakuru twe twabateguriye muri rino joro ndabashimire mwege mwese mwarimu yateza abiri wundi ntoreka gushimira ni Alphonse kubw'Imana ari karatuvuma mvuga mukanyumva ndabasezere ndabipfuriza ijoro ryiza murakoze
Jean-Marie Vianney ngenda kumana